mubanda nyakumviriza radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Isuti ya Bose. Muri kumwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Umufasoni Ngozi Okonjo Iweala wo muri Nigeria yatowe icese ku munsi wa mbere kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce mu Gifaransa OMC mu ncamake canke World Trade Organization mu Cyongereza mu ncamake WTO. Ngozi Okonjo Iweala w'imyaka 66 y'amavuko abaye umuyobozi mukuru wa gatandatu w'iryo shyirahamwe OMC kuva rishinzwe mu mwaka w'1995. Yanditse amateka yo kuba abaye umufasoni wa mbere n'umunyafrika wa mbere muri cyo kibanza. Azotangura imirimo yiwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu gutaha. Kiringo ciwe kizorangira ku itariki ya 31 y'ukwezi k'umunani mu mwaka w'2025, ariko gishobora kongerezwa. Ishyirahamwe OMC rigizwe n'ibihugu 164 zijezwe gutatura amatati mu bijanye n'ubucuruzi hagati yavyo. Ifise icicaro gikuru i Geneve mu gihugu c'Ubuswisi. Akimara gutorwa n'abanywanyi b'ishyirahamwe OMC bose uko bakabaye, Madame Okonjo Iweala yashikirije ijambo akoresheje ubuhinga bwa video, avuga ko ibibazo vya mbere azokwihutira ari inkurikizi mbi zikiza cha corona ku butunzi n'amagara y'abanyagihugu baba ku isi. Uretse ivyo yamara, azoba afise n'akazi gakomeye ko guhangana n'amatati menshi atera yiyongera mu bucuruzi hagati y'ibihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu by'ibihangange bibiri bya mbere ku isi ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, n'ibibazo by'ibihugu bishaka kuba nyamwigendako. Madame Ngozi Okonjo Iweala yari umwe mu bakandida ndindwi. Asubiriye Roberto Azevedo akomoka mu gihugu cya Brazil avuye mu mabanga yiwe ku gushaka kwiwe mu kwezi k'umunani kurangiye umwaka umwe imbere y'uko ikiringo ciwe kirangira. Okonjo Iweala atowe kandi inyuma yaho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden atangarije ko amushigikiye. Uwo yasubiriye Donald Trump we yari yatangaje ko atamushaka. Ngozi Okonjo Iweala afise ubwenegihugu bubiri, ubwa Nigeria n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mirimo yakoze, Madame Okonjo Iweala yabaye umushikiranganji ajerwe ikigega n'uw'imigenderanire n'amakungu wa Nigeria. Yakoze kandi imyaka 25 mu ibanki y'isi yose, aza mu kibanza cya kabiri mu buyobozi bukuru bw'iyo banki. Yize vyereke ubutunzi muri kaminuza kirangiranwa ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye umushinjacyaha Zenon Chainzo, umuhinga mpanuzi wa jambo mu bibazo vya politiki, ubutunzi n'iterambere ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Lionel Lemesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu, yigisha kuri kaminuza ya International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuganira kwigenwa umufasoni Ngozi Okonjo Iweala mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC, ivyo amakungu amwiteze ko na cyane cyane akarere ka Afurika hamwe n'ibibazo ashobora guhangana navyo. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro neza.
Amahoro neza.
Ntambuje kumushinga ntahe Zenoni Chainzi, igenwa ry'umufasoni akomoka muri Nigeria Ngozi Okonjo Iweala kuyobora ishyirahamwe OMC rijeje kudandaji ku isi bivuze iki muri bona gute?
Rivuze ibintu byinshi. N'ubutumwa bukomeye butanzwe ku isi muri rusange, rutanzwe muri Afurika. Twibukanye ijambo ejo bundi umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ati akazoza kacu iri parle de l'Europe akazoza kacu ni muri Afrika iryo nasanze ari jambo rishasha ari ubutumwa bushasha ukumva umukuru w'igihugu nk'ubufaransa murakizi murabazi agira ati akazoza kacu kari muri Afrika avuge byo none heraba umukenyezi w'umunyafrika kazi jewe mbere nahoze ngira ngo yitirirwa igisagara cy'ingozi yitwa ngozi nagize ati uyu muntu aturuka ingozi iwacu nuko iyo ngingo murabona ingene ibintu bije kandi bije neza igituma avuga ko ari ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ubu abantu babonye ko ku isi nzima umwirabure avuka ku mwirabure ariko akarenguka bakamugomwa mu makungu ibi ni bishasha ku isi ku banyafurika no ku banyafurika kazi
nawe Lionel Mesha igenwa ry'umupfasoni mwajyakiye gute muri bona gute rivuze
ego igenwa ry'umupfasoni ngozi yo konje weyala nigenwa giza cyane byaradushimishije cyane gose kuko nkuko wabimenyesheje nuko yaranguye ibikorwa bikomeye cyane aho yaciye hose yaba mu gihugu cyo cya Nigeria canke ku isi yose nko mu ibanki y'isi yose akazi yakoze eka no muri African Union yarafashije hamwe n'ubu muri iki kiza cha COVID-19 yari mu runani rwitwa Gavi rufasha kushikiriza incanco no gufasha kugwanya COVID-19 yarimo muri runani rwa Gavi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu mu mugambi bise COVAX urumva n'umuntu yakoze yaranguye ibintu bikomeye cyane kandi urumva arateye iteka Afrika arateye iteka Amerika arateye iteka isi yose ku byo yaranguye n'ahageze naho rero ubu igikorwa agiye kurangura cyo kuyobora ishyirahamwe ry'ubucuruzi
n'umupfasoni wa mbere kandi niwe munyafrika wa mbere ayoboye iryo shyirahamwe mushingantaze none cyenzi mu bibona gute n'insiguro bifise
insiguro bifise kuri jewe irigenwa ryiwe risigura ibintu bikuru bikuru bibiri risigura ko ari igihe cyiza cyo kubona ko ibintu byahindutse buhoro buhoro ariko noneho ubu byahindutse rwose hariho ku isi yose nzima ibintu byahindutse imigenderanire hagati y'ibihugu bigize isi imigenderanire hagati y'abantu bagize isi isanamu yahindutse ubu isi igiye kurusha uko yahora kuba imwe dusangiye imwe ndetse tungana imwe ndetse umuntu kirangiranwa aba kirangiranwa kuco amaze yamaze ashobora kumara ubu biriko biraboneka n'ubwa mbere bigaragara ku isi yose cyo gituma navuze nti n'ubutumwa bukomeye bigaragara ku isi yose ko ibintu byahindutse abantu bahinduye ibyiyumviro bagiye mu nzira yo kuraba umuntu ntibamwitirire urukoba rwiwe arera arirabura mfitemo uburyo kubera ko yera ndeko uyu kubera ko yirabura oya ibintu byahindutse aho byahindutse cyane cyane naha ubu batoye uwo mukenyezi munyafurika kazi kugira ngo bamushinge amabanga akomeye mu gihe kidasanzwe gikomeye bagize bati uyu niwe yodufasha kujabuka rubyironza rwuzuye icyo bamutoreye n'ubutumwa kuri we n'ubutumwa kuri twese n'ubutumwa ku mukenyezi wese wo muri Afurika
murakoze Lionel atowe mu gihe hari ibibazo byinshi amakunga ahanganye nabyo ikibazo gikuru cyane muri iki gihe sico cyonyine mbwa nico kirihutirwa cyane nicerekeye ikiza cy'umugera wa corona akaba avuga ko agishize mu hejuru ku isonga ry'ibibazo azotangurira ko bazogerageza gutuma ibihugu bifite uburyo bitigungira ko ivyerekeye incandago mu gukingira abanyagihugu bavyo ibihugu bikenye byotegezwa kurindira mu bihe bya vuba biraboneka ko ibihugu bitari bike byagerageje ivyo bihugu bikomakomeye kubuza ko incandago zikoregwa muri ivyo bihugu zirungikwa hanze y'ivyo bihugu ko kazi kazomworohera kuko biribonekeza ko ibi bihugu bikomakomeye byashizeho izo ncandago bishaka kubanza guhera ku banyagihugu babyo ariko baravuga ko abantu bose ku isi badakinga ibihugu byose bitaronse uburyo bwo gukingira abanyagihugu babyo atagihugu na kimwe kizokumva ko gifite amahoro bijanye na COVID-19 mubivuga kwi
ego me aje gutwara mu gihe kitoroshe kuko ashitse iyo niki kiza cha COVID-19 kimaze umwaka kisasika inganda kuva gitanguye urabona iki kiza cha COVID ubu kimaze kugera ku bantu barenga imiliyoni 190 ku isi bamaze kwandukirwa niyo ndwara ya COVID kaba kimaze gusasika inganda zitari zike mu bihugu byinshi urumva ikintu giteye intamba minuko ubu ibihugu byose biriko biragerageza ukungene bogerageza ku kwikingira no kugwanya icyo kiza cha COVID iciza nuko hariho incanjo nyinshi ziriko zirigwa ariko hariho izimaze kwemererwa nk'iza Pfizer BioNTech hamwe n'iya Moderna izo ncanjo rero bakaba bamaze gutangura kuzitanga nko ngaha muri Amerika hariho n'izindi ncanjo ziriko ziratangwa mu bindi bihugu na zone urumva muri icyo gihe ikigoye nuko by'incanjo ikintu gikomeye nuko urazi nko kubitigire hariho ibitigiri byinshi cyane nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ibihugu cyane nko muri Afurika urazi ibitigiri byaho byashyikirijwe cyane bigishyikirizwa ibitigiri bya COVID-19 byashyikirijwe byari bike ugereranya n'ibyo muri Amerika cyane muri Europe hanyuma nicyo gituma rero nibaza ko ibyo bihugu byamaze gutora incanco babanje gushikiriza incanco aho babona yuko ibitigiri ari binini cyane kugira babanze bagerageze ibyo bitigiri bigabanu ikintu gikomeye nuko ibihugu byose byogerageza bikaza bigatanga ibiharuro babandanya baharura neza batanga ibiharuro bikwiye byabo bamaze gushikirwa na COVID-19 hanyuma aho niho incanco ziramutse zishika zizoshika abantu benshi bataragwara atandukanye
yego aravuga ko ivyo vyo ku bihugu bidashaka gusangira izo ncandago n'ibihugu bikenye bizogira ingaruka ku butunzi kandi byamaze kugira ku butunzi ku isi mu kuvuga ko ishyirahamwe azotanga kuyobora mu tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu OMC rifise uruhara rukomeye muri icyo gikorwa cyo kuronsa incandago mu bihugu bitandukanye byo ku isi ariko aravuga mu byasaba ko hobakumbure uburyo bwo korosha amategeko ishyirahamwe OMC bizanye n'amategeko akingira abantu baba batoye guhinga bushasha kugira ngo ntibushobore kwiganwa n'abandi batabifitiye uburenganzira ibyo bita la propriété intellectuelle cyane ngo bagaha ububasha amashyirahamwe yo mu bihugu bindi nk'ibihugu bikenye bigushobora gukora izo ncandago nk'uko biriko biraba hagati y'isosiyete AstraZeneca n'isosiyete mu Buhindi Serum Institute of India icyo gikorwa kizokorwa
icyo gikorwa ndibaza uko iminsi izogenda kirashobora kuzokoroha ariko ubu kubera hakiri urgence birashobora kuzofata akanya kugira bije mu ngiro ariko ku isi hose barifuza yuko iki kiza cogabanuka cogabanuka aho kiri hose cyo bituma ibihugu biguma bikorana eka no mu gisate cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu baguma babandanya bahimiriza ibihugu kuguma babandanya amategeko yo kwirinda corona mu gihe baba bakiririndiriye izi ncanjo ndibaze yuko mu minsi izoza bazoshobora gukorana bagashikiriza izo ncanjo cancane nk'uko yavuze kare umugambi yarimwo wa Gavi n'urunani rw'ibihugu harimo ibihugu hakongera hakabamwo ishyirahamwe rijejwe impuzamakungu ry'amagara y'abantu za UNICEF n'izindi bagiye hamwe kugira bashobore gushikiriza cyane cyane incancu mu bisanzwe igihe igirisha hamwe byatangura mu mwaka w'2020 byari ryo gushikiriza incancu ku bibondo mu bihugu bishe ubushobozi buke ariko ubu rero kubera iyi COVID-19 yateye hakaboneka urucancu bashaka nabone kubera uko rwego rwagaze rusanzweho na sepi n'izindi bashaka gukoresha bafashe gushikiriza izo ncancu zaba zimaze kuboneka bazishikirize n'ibindi bihugu bitaba bifise ubushobozi bwinshi urumva iyo bari inzira nziza ariko ndibaza ko mu minsi bazogira iyo ntambwe imbere.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Isanga turiko tuvuga ku igenwa ry'umupfasoni akomoka mu gihugu cya Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala kuyobora ishyirahamwe OMC akazashikira ayo mabanga icese ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu kuyimirije k'uyu mwaka. Umushingantahe Zeno Nicayenzi kuba ari umupfasoni akomoka muri Afrika mubona aricyo biriko birahindura mubona hariho ikintu kiriko kirahinduka ku byerekeye gushingwa amabanga akomeye ku bapfasoni muri Afrika cyane cyane.
Muri Afrika abapfasoni bariko barafata ikibanza gikomeye haruyu ego niko OMC ishyirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu 164 umuntu abirongora yatowe sisamuragwa yatowe atorwa n'abandi atari badaturuka muri Afrika baturuka irya nino mu bihugu by'irya nino ashigikirwa ibihugu bikomakomeye bifite ijambo n'ingingo muri iryo shyirahamwe murumva ko atanguye neza ashigikiwe na Biden bashyikiye rimwe yaza hirya y'ejo kumbure byari kugora ariko aje uno munsi ashitse rugumye ashitse aronga umukuru w'igihugu cya mbere ku isi no muri urwo rwego rwo kurondera imisabiko ikora Biden yamushyigikiye aho n'ijambo rikomeye yagize ati yewe ndakurondera ko ubuhinga butihinguza umfashe ndagufashe tufashanye turwanye aka kaziri n'ubutumwa n'ibanga rikomeye ribangirwa ingata n'amabuye aremereye ariko arafise inguvu n'indero n'iteka ryatumye bamugomwa ntacyo basana agira bati uyu niwe yodufashe baramwizeye. Icya kabiri jewe mbona twokwizera kwazobishobora nuko kera bagira bati iyi miti yatowe iwacu tuzoyigumana bati Ebola yateye bati yateye muri Afrika bati yateye Congo yateye muri Guine bati Sida yateye bategome ariko umuntu yoraba hirya Sida ni Sida itera ariko ubu murabe umuntu azi ubwenge w'umutegetsi azi ubwenge nta n'umwe ngira ngo mu bategetsi bazi ubwenge ashobora kuvuga ati jewe naronse umuhamuro nzowuha abana b'iwanje n'abakenyezi b'iwacu n'ab'iwanje njejwe muri iki gihugu ndongoye abandi n'akazi kabo ubu ntibishoboka nta muntu ashobora kuvuga ati jewe ndazitiye ndugaye ubu ntushobora kuzitira ku kaziri naho ugira gute uvuye hanze azokwandukiza uvuye iwawe azokwandukiza abavuye hasi ubu umuntu agomba kurwanya ku kaziri kaziritse kandi karondera agahanga k'umuntu wese ku isi tutakarwanirije hamwe nta n'umwe azokira ubu rero n'ibishasha n'igihe gishasha kirimwo abantu bashasha Biden Ngozi n'abandi jewe ndiyumvira ko uyu mukenyezi ni mushika rugumye ibyo bikaba ijambo
yego agejwe amabanga akomeye ku rwego rwo hejuru ariko hari n'abandi bapfasoni bo muri Afrika barimo bamaze kugira intambwe mubona ari akahe karorero nk'abapfasoni muri Afrika bamufatira ko bagafatira no kuri abo bandi bakenyezi bo muri Afrika bagejwe amabanga akomeye kandi bakoze ibintu bikomeye byanakomewe amashyi haba muri Afrika no kwisi hari abo tuzi nka Wangari Matai yapfuye yaturuka mu gihugu cya Kenya hari na mufasoni muri Afrika yepfo yigeze kuba ari mu Kenyazi wa Jacob Zuma yaratwaye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ku rwego nyobozi hari nabandi batari bake bari no mu bisata by'ubumenyi bukomeye hari mu fasona va muri Uganda ari muri NASA mubona ko abanyafrika kazi bariko barasebuka ko benshi baravuga ko ibihugu byo muri Afrika kubera imico imico n'imigenzo hari kumbure abagabo babakibona ko abagore uruhara rwabo ari kuguma mu nzu mubona hari intambwe ziboneka ziriko ziraba umuntu afatiye umukenyezi Ngozi Okonjo
urabona uyu numuntu aje ku rwego ruhanitse ruriya rwo hejuru kuko OMC iri mu mashira hamwe yego niko akomeye hanyuma rero siwe wenyine raba icegera cy'umukuru wa Afrika icegera cy'umukuru wa Afrika n'umunyarwanda kazi ahagiye ubu aho uyo icegera cy'umukuru wa Afrika ajejwe amabanga akomeye aho ni ku rwego rwa Afrika hariho umunyarwanda kazi akomeye ikiwabo ajejwe OIF ishyirahamwe ry'abavuga igifaransa ni ishyirahamwe rikomeye cyane mu rwego rw'imico n'imigenzo biciye mu rurimi rw'igifaransa n'abantu nk'abo batorwa bagatorwa n'abandi bakabagomwa bati urya ni kirangiranwa ahubwo yaba ino muri Canada hariho umwana muto w'umurundikazi yitwa Keti n'ivyabandi n'umuzukuru wa Rugamba Ruganza Bagamba Kamatari n'umuzukuru wa n'ivyabandi bari ya Bikiganda hari umwigeme yitwa Florence Ngenze Buhoro mwene Ngenze Buhoro umuzukuru wa Karabona niwe ajejwe ishirahamwe Centre Francophone ya Toronto hari Margarita Barangitse arongoye Maison Shalom aba uravye ibintu bakora bikora ibikoringa n'abahinga kandi ukamenga n'ikintu bose si ikigano n'icyamano niryo teka rikomeye nibwo butumwa bukomeye ku Barundi kazi ku Banyafurika kazi n'abakenyezi bose bo ku isi umukenyezi nave hasi yerekana icyo ari cyo yerekana ubuntu bwiwe yerekana ubuhinga bwiwe ni ibintu rwose mbona n'ibishaje nabyo
ndifuragire n'ubundi mu rundi kazi afise amabanga akomeye mu ishyirahamwe FIFA rije umupira w'amaguru ku isi Lydia Sekera ari mu rwego nshingwabikorwa rw'iryo shyirahamwe
umwuzukuru wa baranya nka muzi umuganwa kirangira ibyo byose ntibiva ku giti ibyo byose biva ku iragi iragi ryiza ry'abantu ry'ubuntu ry'ishaka aba bantu ni kirangiranwa kubera amamuko indero base na sekuru indero yo mu Barundi batumye bubaka igihugu none bagiye gufasha kubaka isi yose ibyo nibishasha ibyo nibyiza ibyo biradutera iteka
tuze kuri Lionel Remesha uyu mupfasoni Ngozi Okonjo Iweala abakandida banyuma bari babiri we n'umupfasoni ava mu gihugu cya Korea y'Epfo ku ndwaro yasubiriwe na Joe Biden ngaho indwaro ya Trump hari habaye ikibazo Trump yari yanse gushigikira uwo mukenyezi ikaba igenwa icyese ry'ubuyobora ishyirahamwe OMC ryafashe amezi atari make
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
kubwanyu kubari ko baratwumviza bo babibaza igituma Amerika yari yamugwanije hari impamvu mubona ku ntwara ya Trump
impamvu yo hariko haraba abahiganwa hari gihe bamwe urumva bararaba ibyo umuntu yakoze hanyuma bakabona mu byo umuntu yoba yararanguye ku byo boshigikira ariko urumva uhitamwo arahitamwo arazi ku byo yoba yifuza ariko ndibaza yuko bombi bari bafise ububasha bwo kwitoza gutwara iri ishyirahamwe ry'ubucuruzi hama rero ubu ko dushyize umukuru w'igihugu mushasha ngaha muri Amerika akaba rero na wene yararabye abo bariko baritoza muri icyo kibanza hanyuma ahitamwo uyu mufasoni Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ko ariwe afise ivyo yaranguye bikomeye akabona ariwe yoshikirizwa icyo kibanza
hanyuma tugarutse ku kindi kibazo cihutirwa mu bibazo bikomeye umufasoni Ngozi Okonjo-Iweala avuga ko azoshimikira ko uretse COVID hariho ikibazo cerekeye abantu bibaza ishyirahamwe OMC ko naho ryashinzwe mu mwaka w'1995 ko amategeko yaryo yoba ikarata igihe hari abavuga gutyo bakavuga kandi ko iryo shyirahamwe ariko ririkwega kugira ngo rije ku murongo w'ibintu biriko birahindagurika mu butunzi ku isi icyo gikorwa ciwe abavuga gutyo bavuga busema mubona ari byo izo bavuga abanebagura iryo shyirahamwe
ibyo bavuga nibyo kuko isi urabona hataraza n'iki kiza cya COVID hariho ibintu by'ubucuruzi ku isi byari bimaze kuduga cyane mu bihugu byinshi eka no muri Afurika urabona yuko ibihugu byinshi byari bitanguye kuza biratera imbere cyane bizana amahinguriro bikorana n'ibindi bihugu bitangura gutera imbere cyane rwose ego ayo mategeko arifuzwa kusubirwamo bakayiga hanyuma mu isanzwe y'amategeko ya World Trade Organization abashikiranganje b'ibihugu biri muri iryo shyirahamwe barabonana bakaganira ukungene bahanahana ibidandazwa bakaganira n'amategeko bariko barashyiraho hagati y'ibihugu byabo hanyuma bakaraba ukungene bumvikana ko bose amategeko bose bokurikiza dusubiye inyuma muri kahise imbere y'uko iryo shyirahamwe World Trade Organization imbere yaho hariho amasezerano yari yarashyizweho mu mwaka ya General Agreement on Tariffs and Trade GATT niyo ayo masezerano niyo yazanye iri shyirahamwe rya World Trade Organization ayo masezerano nayo nk'igihe icyo gihe yaba ibihugu byinshi ubu bihari icyo gihe ntibyari bikukire urumva byaserukiwe n'aba batwaye icyo gihe ariko mu nyuma mu mwaka w'1986 gushika mu 1994 muri iyo myaka harabaye amanama bita Uruguay Round yabahereye Uruguay niho basubira kunonosora amategeko baravye yaho ibihugu byari bigeze batangura kunonosora amategeko baraba ibicuruzwa byose hanyuma bakagerageza kubyumvikana ko amatagisi babiha canke bagabanye kungene amategeko y'ukwinjiza ibicuruzwa mu bihugu bimere nk'ibingana hanyuma ariko ivyo rero byarafasha akanya tubwe nk'iyo nama yamaze hafi imyaka irenga indwi kugira ibihugu 195 ico gihe bishobore kuja hamwe vyumvikane ariko urabona ubu hari ibihugu 164 urumva muri iki gihe rero harabaye ibintu vyinshi hariho n'andi manama yabaye Doha Qatar baganira ku bintu by'ibirimwa naho ahantu bishoregwa hanyuma bakaganira eka n'ibintu bikorerwa mu mahinguriro no kumenya bishobora gushoregwa hanze mu bihugu byaba ibihugu bibanye cyangwa ibihugu bya kure na kure urumva ibyo bizoba ari ibintu batereza gusubira kuraba amategeko kuko nk'ubu muri uyu mwaka hariho n'umugambi wa African Continental Free Trade Area bari washyizwe ku mukoro n'abakuru b'ibihugu muri Afurika mu mwaka w'2018 akaba uyu mugambi utanguye kuja mu ngiro muri uyu mwaka urumva hari byinshi bimurindiriye urumva ibikorwa bimurindiriye si bike byinshi
hari nabavuganye na ko iyo shirahamwe rifite ibibazo kubera ukutizigirana hagati y'ibihugu bigize iyo shirahamwe ibihugu biratandukanye bifite inyungu zitandukanye kandi birarutanwa ingufu n'ubushobozi n'ubutunzi akavuga ko zogerageza guhindura uburyo rero gutatura amatati butunganijwe muri iyo shirahamwe sikikoko kizoba cyoroshe ariko numuntu azwi ko azi guhindura ibintu abamuzi naho yaciye nawe nyine arabyivugira aho yaciye hose haba ibanki isi yose haba amabanga yarajejwe mu gihugu cya Nigeria ko ari umuntu adatinya guhindura ibintu abantu bamenyeye yabona ko itagenda neza murabise ico cizere ko azogerageza guhindura ubwo buryo gutorera gutatura amatati mu ishyirahamwe ONC
ndasi cizero ko ashobora kuzofasha kumvikanisha ibihugu bifite amatati no kugerageza kubyorohereza nibaza nk'uko wabivuze afisemo experience nini aho yagiye araca mu mabanga yiwe ndibaza ko ashobora kuzoshobora kubigira no muri ikigokorwa gishasha ashizweho
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga kwigenwa ry'umupfasoni akomoka muri Afrika Ngozi Okonjo Iweala akomoka mu gihugu cya Nigeria yagenywe icyese ku munsi wa mbere kuyobora ishyirahamwe rijejwe ubucuruzi ku isi ONC nashaka umushinga ntaze none cyenzi ku byerekeye akarere ka Afrika Lionel akavuga ko kashizeho ako karere kuruja n'uruza atantambamye mu byerekeye ubucuruzi muri Afrika muribaza ku bihugu bya Afrika bishobora kuhabonera karyo bigaseruka ku rubuga mpuzamakungu kuko ibiharuro bitangwa biravuga ko urugero rw'ubucuruzi mu karere ka Afrika ubucuruzi mu makungu ari bice bitatu gusa by'ubucuruzi bwose bubera ku isi ngo rugero rukaba ruri hasi cyane muribaza ko ari cyo bizohindura kubera umufasoni ari hari cyangwa ibintu bizobandanya uko biri cyangwa abanyafrika bo nyine ubwabo ntibazorindira ko ari wabi bakorera bakoresheje ako karere bazashobora kubikuramo inyungu
jewe ndiyumvira ko ikibazo cya Afrika murabona mu biharuro bavuga ko Afrika ifise bitatu kwijana by'ibidandazwa byose bishorwa mu makungu gatatu kwijana iyumvishe ibihugu bya Afrika ubutunzi buriho kuko bwinshi buva muri Afrika bwinshi ibidandazwa bigirira akamaro ntangere ibihugu bitari byo muri Afrika biva muri Afrika kakao iva muri Afrika ikawa iva muri Afrika icyayi kiva muri Afrika n'ibindi byose byinshi petroli iyumvishe ibihugu bya Afrika byovuga biti yemwe imbere y'uko dushora ibyo bintu tubanze twese twumvikane tubiyungurure tubihingure tubihingurire iwacu kakao iwacu icyayi iwacu ibitoro iwacu ibiti n'ibindi byose maze dushore mu makungu ibihinguye bifite agaciro kari hejuru kubera ko twabihinguriye iwacu byahinguwe n'abahinga b'iwacu byahinguye biciye mu buhinga bwacu n'abacu mu makompanyi arongowe n'abanyafurika muri icyo gihe Afurika izoshobora kuduza igice cyayo muri ibi byose bishonga mu makungu imbere yaho murumva ko akazi gakomeye igikorwa gikomeye kiri iwacu guhindura ibyo twahora dukora ntugashore icyayi uko wacamuye ntugashore ikawa gutyo nyine kakao ibitoro murabona nka Nigeria irashobora gutunga Afurika nzima mu bitoro Angola Algeria abo bantu bogira bati dushaka guhingura ibitoro iwacu dushore ibitoro bica bijya mu muduga tuyihingure tuyiyungurure iwacu aho rero n'akazi ariko karongerekane abahinga bariko barakora abacu ntibategerezwa guhunga Afurika ngo baje mu Buraya gukora abaganga n'abacu bose n'abacu Afurika ntishobora gutera imbere mu gihe tarahindura twebwe nyene rwose ngo tuje inama duhindure ariko mu guhindura ibintu ububanza guhinduka intwaro muri Afurika abatwara muri Afurika babandanije uko bari muri uyu mwijima dushobora gutera imbere niyo hoza nde niyo hoza isi kuko dutegerezwa guhinduka mu mutwe mu mitwarire ngene turongoye ibihugu ngene tutorwa ngene tujaho igituma dutorwa ivyo nivyo biba uyu mufaso naje bazomubwira bati genda uhindura Afrika urugo rwego oya uwe waraba ibidandazwa biva muri Afrika bikajya mu mahanga bibandanije gutya Afrika ntakizovamo badahinduye ngo duhinduke Afrika ngo ihinduke uyu mufaso ni murundi kazi azobandanya akore neza ariko abandi nibo bazotera imbere tuwe tukaguma hahati duhindure intwaro duhindure mu mitwe hanyuma abanyafurika bagume muri Afurika bafashe muri Afurika bareke guhunga Afurika murabona abantu bita mu ruzi muri Mediterane ntibahunga intwaro yabo abahinga bakimuka abaganga bakimuka bakajya mu Buraya bakajya muri Amerika bakajya mu Bwongereza bakaza muri Canada kuza gutungisha abamaze gutunga ako karwara abanyafurika n'abategetsi ba Afurika katabanje guhera mu mutwe no mu mitima no mu migenzo uyu mufasa azokora ibyo ashoboye azotunganiriza abandi ngo abanyafurika bazoguma ahandi ariko duhinduke ndabyizeye kuko tujya tuzohinduka kuko biragoye
murakoze reka nawe Lionel Remesha kuri icyo kibazo wari kuravuga ko Afurika yashyizweho ako karere kazogirwamo ku rwego rwose rwa Afurika kazogirwamo uruja n'uruza tantambamyi bw'ubucuruzi mwibaza ko hari icyo abanyafurika bazokora kugira nabo bagire igihagararo mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji OMC nibyo umukenyezi abikomoka muri Afurika mugabo nk'uko umushingantare zene ariko arabivuga we azabajejwe kuzuriza ibihugu byose azabajejwe kubona ko amategeko agenga ubucuruzi ku isi abazo bari karakurikizwa ataravye igihugu kanaka canke intara akomokamwo niki abanyafurika bakora kugira bakuri inyungu muri iryo shyirahamwe mu gihe ariyoboye uwo mufaso
kuri icyo kibazo African Continental Free Trade Area n'amasezerano akomeye cyane abakuru b'ibihugu muri Afurika basinye mu mwaka w'2018 kugira bashobore kongereza ubucuruzi hagati y'ibihugu 55 muri Afurika kandi bakaba bifuza babona yuko uyu mugambi niwaja mu ngiro ugakomera uzotuma ushobora gufasha abantu benshi kuronka akazi kubaho neza kandi igikura ariko kugira bashikire ivyo bateza kubanza kugabanya amatagisi y'ubucuruzi b'ibintu bahanahana hagati y'ibihugu nk'ubu dufashe nk'akarorero ejo bundi narumvise yuko umwimbu w'ibigori mu Burundi wabaye mwinshi bariko ararondera amasoko yaho bodandaza uyo mwimbu wabaye munini urumva iciza nuko hari nk'uyu mugambi wa African Continental Free Trade Area nk'uyu mwimbu washaka kurondera amasoko haba mu Rwanda muri Tanzania muri Congo cyangwa ibindi bihugu byo muri Afurika reka n'ahandi ariko igikuru nuko ibihugu bishobora koroheraniza cyane cyane abadandaza bakaborohereza abadandaza muri ibyo bihugu byaba tuvuge nk'ubu bakarorera abadandaza i Burundi bashobora kuja mu Rwanda cyangwa muri Tanzania muri Kenya kandi batarinde kugira ingorane nka kujya uravye nk'ukungene urudandazwa ruba muri Europe muri ya European Union abantu barishira bakizana bakagenda bakadandaza kwa mu Italiyani akaja kudandaza mu Budage cyangwa mu Faransa atangorane bagize atankomanzi kandi hose amategeko akamera nk'amwe urumva iyo ntambwe muri Afurika dushoboye kuyishika ko bizofasha cyane kuko muri Afurika hariho n'amahinguriro ahari kandi menshi ayo mahinguriro nayo ashobora kuzoca aronka nabone amasoko yaho bashorera ibintu basanzwe bakora ibyo nabyo bikazofasha no kuzana abagwiza tunga benshi nko ngaha muri Amerika kano mu bindi bihugu bakiriye umugambi neza kuko barabona yuko bashobora nabone kuzanamwo amahinguriro muri Afurika canke bakazana imitahe yabo bakayishyira mu mahinguriro asanzwe ari muri Afurika kugira bashobore kongereza umwimbu bashikire amasoko menshi urumva uyo mugambi wa African Continental Free Trade Area ni umugambi mwiza cyane ariko imigambi nk'iyi minini ihuza hamwe ibihugu byinshi bidafise ubushobozi bumwe harashobora kubamwo amatati ibihugu bimwe bikavuga yuko bataronse inyungu nk'abandi ugereranya bivuye kuri uyu mugambi wa African Continental Free Trade Area urumva ni umugambi mu mvugo ni umugambi mwiza hageze mu ngiro hari igihe hagira ibihugu bishobora kubona yuko
hariho andisizo baziriko zirahomba bagashaka kuzikingira aho rero niho ishirahamwe ya World Trade Organization rizoshobora kubafasha bariko barashira uyo mugambi mu ngiro kugira haramutse habaye amatati babafashe kubumvikanisha hanyuma uyu mugambi ubandanye nk'uko bawushyize ku mikono.
Mu bindi bibazo azobahanganye navyo umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala harimwo amatati akomeye y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, hariyo ntambara y'ubudandaji cyane cyane rikomeye na cyane ku ndwaro yari imbere y'indwaro y'ubu ya Joe Biden, akaba bavuga ko ari muri cyo gisata izo ntambara z'ubudandaji aho ishyirahamwe OMC ryagize ibibazo kugira ngo rigire ingaruka rigire icyo kitse ko kiboneka mu kubitorera inyishu agabiditegereza ukuntu bamuzi ko azogerageza gutuma ibyo bihugu bigerageza kuja hamwe bigatorera inyishu ibyo bibazo. Hari nk'akarorero mu matati ajanye matagisi yashyizwe ku bidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri. Amerika yashyize ku bidandazwa bivuye mu Bushinwa, Ubushinwa bukitwara muri iryo shyirahamwe OMC mu mwaka uheze. Ishyirahamwe OMC ryarafashe ingingo kuri ayo matati ibyo bihugu bibiri byituye iryo shyirahamwe, rifata ingingo itashimishije Amerika ko Amerika ntiyatsinze muri urwo rubanza. Mugabe ikibazo kihari ngo ni ugushyira mu ngiro ingingo ziba zifashwe n'ishyirahamwe OMC kujya bihugu by'ibihangange bifite igihagararo gikomeye niyo bitsinzwe ntibishaka kubahiriza ingingo zafashwe n'ishyirahamwe OMC. Icyo ni kizoba ikibazo kizobandanya gukomera ku buyobozi bw'umupfasoni Ngozi Okonjo.
Ego, ikibazo c'amatati mu by'ubucuruzi hagati na Amerika n'Ubushinwa ni ikibazo kigoye kitoroshe kandi azoshobora kuraba akaciga, ariko ndizeye yuko experience afise azoshobora gufasha. Ariko ni ikibazo kitoroshe uravye ukungene habaye ingorane mu by'ubucuruzi, hariho ibintu byinshi haba mu bya intellectual property, hakaba mu byo amakompanyi yobaronka amafaranga ya Leta cyane cyane nko mu Bushinwa bashyiramo amafaranga mu makompanyi bigatuma ibyo bakora bigurishwa amahera make. Hari ibintu byinshi bitoroshe bituma ibihugu biteza kuja hamwe bakabyuzuriza. Ego, mu mwaka uheze bari bafashe itegeko bavuga yuko Amerika yari yadugije amategeko ku buzoza mu Bushinwa batarenze kuraba ugereranije n'amategeko y'ibindi bihugu. Ariko icyo kibazo ni ikibazo kigoye, ariko bazociga n'ubu babandanya baganira ibihugu uko ari byombi bizoguma biganira bishyira imbere inyungu zabyo. Ndibaza rero yuko uyu mugambi wa World Trade Organization wowo iciza n'uko bazana ikibanza gifasha ibihugu kubyuzuriza, hanyuma ndibaza yuko bazoshobora kuzuriza Amerika n'Ubushinwa muri ayo matati yari yarabaye mu bintu by'ubucuruzi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga. Mushinga nawe zeno ni cyane kuri ico kibazo nyene cuko ingingo zifashwe n'ishyirahamwe OMC kenshi ku bihugu by'ibihangange nta matati y'ubudandaji abari hagati ya Amerika n'Ubushinwa zidashyirwa mu ngiro n'ibyo bihugu bikomakomeye. Ni ikibazo gikomeye n'intambamyi ikomeye umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala aravuga ko azocicarira. Mubona ari igikorwa kizokoroha guhindura ko ibintu bimeze ku bihugu bifite izo nyungu bifite n'igihagararo gikomeye bibona ko ronse intsinzi mu matati abagiye imbere y'urwo rwego bitabishyira mu ngiro. Ni ikibazo mubona azashobora cyangwa ntibyoroshe?
Yaba byoroshe bari kubituma umwana, niko tubivuga mu Kirundi, ibyoroshe babituma umwana ibigumye bakabituma rusiti ibigumye aho. Ariko rusiti ibigumye hari aho asita akumva hageza ntawugeza kubura aho yifuza, ariko no kubimenya ibyisi ingene biteye. Ibihugu bikuru bikuru bikomakomeye ku isi kimwe cyose kirondera inyungu yacyo. Abashinwa ntibarondera inyungu yabo abanyamerika gutyo n'abandi 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 inyungu ariko haragera igihe navyo bikenera umuhuza n'uyu rero uyu ikizomworohera nuko ubu ibintu byafashe iyindi ntumbero ubushinwa kera ntibwari bukomeye nk'ubu uburaya kera bwari bukomeye kurusha ubu amerika y'ubu ego niko iracyakomeye ariko urabona ubushinwa buriko burayisugereza rwose ndetse hari abavuga ko ubushinwa mu myaka itarenga cumi ubushinwa ari bwo buzoba buri imbere ya amerika muri iki gisata cy'ubutunzi maze rero muri icyo gihe ibihangange bibiri uwa mbere n'uwa kabiri sokerageza ko uyu mufasoni abagirira akamaro kurusha urya wundi abafasha kurwanya urya iki nacyo kitimfasha kurwanya abashinwa abashinwa batimfasha kurwanya amerika n'abandi n'abandi ibyo ntibisanzwe gihe turimo kandi amashyirahamwe menshi mpuzamakungu afite icyo kibazo kimwe cyose ku ruhande rwacyo mu gihe babonye naka arongoye ishyirahamwe ataborohereje baramuzirika bakamumuragiza cyangwa bakabivamo nk'ibi byabaye kuri Trump icyo ni ikibazo ubu gikomeye kandi ngira ngo nabo nyine bagiye kwegerana kuko ubushinwa bwinjiye mu kibanza cya mbere mu by'ukuri amerika igiye koroha igiye kwiyoroshya kugira ngo nayo ibandanye ihema erega ibintu byahindutse erega ibyari ejo ntibikiri uno munsi ejo ntihari mu minwe y'amerika ntihari mu minwe y'abashinwa na afurika kumbure iri kwiraza naho igifise ibibazo bikomakomeye isi yahindutse ngira ngo n'ibyo bizohinduka kandi uwo mukenyezi icya mbere jewe niyumvira ko kizomworohera ni uko ubu ibihugu byose byahinduye isura cyane cyane muri ibi by'ubutunzi bizomworohera
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
iyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
ikibazo gikomeye ni uko mu ishyirahamwe OMC ingingo ziteza gufatwa ibihugu byose byumvikanye uko birigize 164 hakuba ibihugu byinshi muri ibyo bifashe ingingo ariyo yofatirwa ko icyo ni ikintu kitoroshe tubako turavuga havuyemo igihugu kimwe muri ibyo bikomakomeye nticyemere ingingo zigomba gufatwa byose bica bihagarara izo ngingo zari gufatwa muri iryo shyirahamwe n'ikindi kintu azo kwicarira mbona ari ikintu gikomeye cyo guhindura kugira ngo ntibibafatire ku ibihugu byose bibanza kumvikana uko bigize iryo shyirahamwe OMC Lyonel
yego iyo ngingo yuko ibihugu byose bitezwa kumvikana ni uko bari barabishyize mu mateka ariko bashoboye guhindura ayo mategeko bakapfuma bagira ibihugu naho byo ari bibiri kuri bitatu bibiri kuri bitatu bakemera ko bohindura amategeko nka gutyo byofasha gatoyi kuko kugira ibihugu byose bishobore guhuza bikwemera ku nyungu n'ibintu bifata imyaka myinshi urabye nk'inama ya Uruguay Round bariko barasubiramo iby'ubucuruzi ni inama yabaye imyaka irenga indwi baguma bumvikana bagerageza kumvikana ariko urumva kwera muri iyi myaka hari ibintu byinshi binyaruka ni uko iki kiza cya covid cyagabanije umurindi ibihugu byinshi byari bifise ariko nicyahera byo bavyiza bashiye kuraba ukungene hageze amategeko baturinda kurindira ibihugu byose ko byemera ariko bakumvikana ko bagahindura nk'itegeko bakavuga igitigiri ico gitoyi kuri ico gisanzweho
usigenarize no nicyahenzi umufasoni Ngozi okonjo iweala arazwi ngo kwa umuntu akomeye cyane afise ubuhinga bukomeye mu byereke ibiganiro kugira ngo ashike kuco ashaka gushika ko mu migambi ari kariha harimo abona ko ubucuruzi bukwiye kugira uruhara rukomeye mu gukura abantu mu bukene mu bice bitandukanye byo kwisi murafise icyizere ko ibyo ari bintu azoshika ko kubera afise ubwo buhinga bukomeye bwo kuganira yagize uruhara rukomeye igihe yamushikanirijwe ikigega muri Nigeria gutuma Nigeria amadeni yari ifitiye ya Club de Paris afutwa y'imiliyari itari mike afutwa mu mwaka w'2005 biribonekeza ko afite ubuhinga bwo kuganira agashobora kumvisha abantu no mu biganiro bikomeye bagashika ku byo bashaka gushika ko muri baza ko azogerageza gufasha muri uwo mugambi yishinze umwe muri iyo migambi ubutuma ubutunzi bufasha abantu mu bihugu bikenye bava mu bukene
rwose uyo mufasoni ndakeka ko arabishoboye uwe muhinga tihinguz ariko tukamenya tukibuka ko hari bihugu bishaka kwigungira ko itunga ry'isi ryose rikabiryabo bakaba aribo bunguka abandi bagakena maze rero ibihugu bindi ngivyemere ko byoba berekeza ariko uwo mufasoni azobishobora arabishoboye abategetsi bo ku isi nabo nibumve ko ari neza ya bose ikintu bita umwe wese aronka inyungu ntihagire uhomba ngo hahomboke bamwe hahombe bamwe bamwe bahomba abamye babomboka itunga ryabo ryame ribomboka icyo kintu abantu bategeka ku isi babyumve ko atanyungu yabo irimo mu gihe biziziye itunga ry'isi ryose ntibame baronka inyungu bonyine ni bumve ko ari neza yabo ndetse ko n'utwo duhugu dutoye n'ibyo bihugu bito bito bose boronka inyungu bose bakaduga burya ukona isi ibice binini bibiri bya gatatu by'isi biri mu bukene dukeyi turiko turinjiza itunga ritagira uko ringana abo bantu bariko bariyimbira biyumvira ko bariko barunguka nta muntu asomera induru ivuga nta muntu ashobora kuvuga ati yumvise urudarungana gutyo abandi baragatwagwa n'inzara ibyo si byo nta muntu azi ubwenge azi neza yiwe y'igihugu ciwe n'abana be n'abuzukuru bazoza bazoza ejo ataraba hirya ya hirya y'ejo ati nkorere ego niko uwanje ariko n'uwundi azasangire n'uwanje
ego
bose babonere bose baduge bose bunguke bose barime bunguka ntihagire bamwe bamari banyagupfa abandi ari banya gukira icyo kiyumviro ndazi ko kiri hose henshi nibyo mbere byatugejeje aha nuko abantu batarava ibuzimu ngo baje ibuntu nabo ibyo bihangange byo ku isi ntibirumva ko isi izokira mu gihe twese tuzoba dukora twunguka uyu yungura uyu uyashora iki agishorera uyu nzira nziza inoze ihita igana kazoza nuko twese twokunguka umwe wese agakora yunguka aduga aduza abandi bose bakadugira rimwe ariko niko ntabangana
mugabo
ntihabe nyagukira na nyagupfa
mu kurangiza Lionel mufasoni Ngozi Okonjo Iweala abavuga ko kumbure atamenyereye ibyerekeye ubucuruzi bijanye n'igisata cy'ubucuruzi bucuruzi ku isi kuko yize ibyerekeye ubutunzi iterambere mu butunzi ariko we akavuga ati si byo naho nize ibyerekeye ubutunzi ndazi ibyerekeye ibijanye n'ubudandaje ko irajana avuga ko abimenyere navyo nyene atari kibazo akabavuga ko ibibazo azohangana navyo mu ishyirahamwe OMC ari byinshi kandi bitoroshe mvuga ngo atacyovuga ko bidashobora kurengerwa yabivuze mu cyongereza ngo azogerageza guhindura ngo to reform the unreformable abuga bijyo shyirahamwe bitoroshe ngo twacyo turavuga rimwe ibihugu bifite ingufu zitandukanye bifite inyungu zitandukanye ariko icyo cizere kiwe asanzwe azi ko ari umuntu yamani cizere mu bintu byose abari karakora naho biba bigoye kizomufasha tika ku byo arondera gushikako
ego nivyo icizere hajya nico cama ari kintu gikomeye cyane 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 nk'umuntu afise experience niwe nka Dr. Ngozi Okonjo Iweala urabona experience azanye nawe afise experience nini yarakoze mu banki y'isi yose kandi yari afise amabanga akomeye muri iyo banki kandi urumva yakoze mu bintu byinshi yakoranye n'ibihugu urani banki y'isi yose ikorana n'ibihugu byinshi hanyuma hamwe n'ayandi ba organization urumva nko ku rwego kugira ama negotiation amanama kuraba ibintu by'amategeko guhindura amategeko kuganira n'ibihugu kuganiriza ibihugu iyo experience afise ni nyinshi kandi niyo ikenewe cyane cyane nko muri iri shyirahamwe ry'ubucuruzi rya World Trade Organization urumva nk'uko yabivuze hari ibyo ashobora kuzogerageza kuzana ibihugu hamwe bakumvikana ko bakagira ibyo bahindura ku bishoboka kubera amategeko rero nk'uko twabiganiriye kare ibihugu byose bifisemo inyungu urumva amategeko yose kugira bayahindure ni ibintu bitoroshe kuko ibihugu bisubira kuyumvikana ko urumva bica bizanamo na politike ariko ivyo iyo politike nayo ayifisemo experience nk'uko yabikozemo kuva na kera hanyuma iyo experience rero bizomufasha cyane byo bituma rero nicyo cizero rero afise cyo gukora akazi urumva ni ibintu byiza cyane turibaza yuko akazi azokora azoba ari kazi keza kandi tutamukeje turanamwifurije akazi kazomera neza
murakoze bari abatumire umushinga ndahaye Zenoni Chenzi muhinga mpanuzura jambo mu bibazo vya politiki ubutunzi n'iterambere ari mu gisagara cya Toronto muri Canada na Lionel Lemesha yigisha ivyereke ubucuruzi makungu yigisha kuri kaminuza International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika hari mu kiganiro muri Sanga turako turavuga ku igenwa ry'umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC ijejwe ubudandaji ku isi ivyo amakunga mwiteze ko na cyane cyane akarere ka Afrika hamwe n'ibibazo ashobora kuzobahanganye navyo muri ayo mabanga yiwe turabashimiye batumire murakoze cyane
urakagira amahoro urakagira umugisha cyewe watumye mvugana n'umurundi wangiriye neza cyane Yabai, isubizo cyacu
yabayi